Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio Ijwi ry'Amerika birabandanye Washington DC muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza na makuru.
Sisi tukua tunashinda tunaikala na basoda walikuwa mti ya embe tulisikia mungurumo ya masasi.
Uo ni Baleke Rumu aba mu gisagara cha Buvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo asobanura ibijanye n'urupfu rw'abasirikare batatu b'igihugu. Avuga ati twiwe twicaranye n'abasirikare hasi y'igiti cy'umwembe mu nyuma twumva amasasi menshi turahunga. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Roger Stone yabaye umuhanuzi akomeye wa President Donald Trump igihe yariko yiyamamariza kuba umukuru w'igihugu yahagaritswe.
ONU izatangira nketi ku wa mbere ku iyicwa ry'umunyamakuru Jamal Khashoggi.
Umutegetsi mukuru w'urwego rujejwe agateka ka muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Michel Bachelet, yasavye ko haba ibiganiro mu gihugu cya Venezuela.
Naho muri Sudani, ishyaka Aluma rya Sadek El Mahdi naryo ryinjiye mu myigaragambyo isaba Perezida Bashir kwegura. Mugume hafi rero y'amaradiyo yanyu, ariko mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukurikire aya makuru uko tuyabagezaho.
Idoni dori ya makuroto bafitiye ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwitwa Roger Stone yahagaritswe ku byaha bitari bike yagirizwa bifatiye ku itohoza ry'umushikirizamanza adasanzwe Robert Mueller. Impamvu ni ukwisuka kwivanga ku Burusiya mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka w'2016. Umugabo Stone yabaye umuhanuzi akomeye wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump igihe ariko yiyamamariza kuba umukuru w'igihugu. Abapolisi bo mu biro vya Amerika bijejwe gutohoza ivyaha FBI bahagaritse Roger Stone mu gitondo ca kare cuno musi wa gatanu muri leta ya Florida iri mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Amerika. Ni nyuma yuko yagirijwe ko yabeshe umugwi w'inama nshingamateka ujejwe iperereza ku kugene yakoranye n'ikibanza ngurukana bumenyi gitanga makuru WikiLeaks n'ubutumwa bwa email bwasahuwe mu gihe c'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2016. Roger Stone yarengutse imbere ya sentare y'igihugu uno munsi kuwa gatanu mu gisagara cha Fort Lauderdale muri leta ya Florida. Yarekuwe imbere inyuma yuko atanze ingwati y'amadolari 250,000.
Umuryango w'abibumbye washyizeho itsinda ryigenga ry'abahanga batatu rigiye gukora nketi mpuzamahanga ku rupfu rw'umunyamakuru Jamal Khashoggi wakomokaga muri Arabia Saudita. Iri tsinda rigizwe n'abategarugori babiri, umufaransa kazi Agnès Callamard uyobora ishami rya Roni rigenzura ibyaha by'ubwicanyi bunyuranyije n'amategeko, umunyamategeko w'umwongereza kazi Elena Kennedy n'umunyaportugal Duarte Nuno Vieira wigisha muri kaminuza Coimbra yo muri Portugal yigisha ibyo gushakisha ibimenyetso ubutabera bushobora kwifashisha muri anketi ku iyicwa ry'umuntu. Ejo bundi kuwa mbere iri tsinda rizajya muri Turikiya, igihugu Jamal Khashoggi yiciwemo ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa cumi gushize. Inzego z'iperereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeza ko igikomangoma uzaba umwami wa Arabia Saudite Mohammed Ben Salman ashobora kuba afite uruhare mu iyicwa rya Khashoggi, ariko ibwami muri Arabia Saudite bo barabihakana. Itsinda rya Loni nk'uko itangazo ry'umuryango ribivuga rigomba gutahura uwicishije Khashoggi yaba leta cyangwa abantu ku giti cyabo. Itsinda rigomba gutanga imyanzuro yaryo mu kwezi kwa gatandatu gutaha.
Ku vyerekeye Venezuela, umutegetsi mukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu Michel Bachelet yasavye ko haba ibiganiro bigenewe guhwamika uko ibintu vyifashe mu gihugu ca Venezuela, menyesha ko ibintu bishobora kuyanzara bikagira inkurikizi zikomeye cyane mu gihugu. Bachelet yasavye ko haba itohoza ryigenga ku makuru y'uko inteko zijeje umutekano zisha abantu 20 zitamumvuto abandi barenga 350 bari mu myerekano muri yindwi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagabishije atarya umunwa Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro ko Amerika ishobora gukoresha uburyo bwose bushoboka hamwe ubutegetsi butohererekanywa biciye mu nzira ya demokrasi mu gihugu. Ku kumusu wa gatatu Prezida Maduro yatangaje ko ahagaritse imigenderanire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo hari mu kwishura ko vyatangajwe na Prezida Trump ko Amerika yemeye cese umukuru w'inama nshingamateka Juan Guaido ko ariwe mukuru w'igihugu w'imfatakibanza. Ni nyuma yuko Guaido atangaje ko ariwe mukuru w'igihugu mfatakibanza umunsi hari ko aba imyirekano ikomeye mu gihugu. Prezida Maduro yategetse abaserukira Amerika muri Venezuela kuva mu gihugu mu kiringo c'amasaha 72. Yamara umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yavuze ko atabubasha Maduro afise agifise bwo gutanga amategeko.
Muri Sudani abaturage basubiye mu myigaragambyo uyu munsi bagisohoka mu musigiti nyuma y'isengesho ryo kuwa gatanu mu mujyi wa Omdurman. Polisi yabarashemo ibyuka biryana mu maso kugira ngo ibanyanyagize. Sadiq El Mahdi yavugiye ijambo mu musigiti imbere rero y'uko imyigaragambyo itangira. Yavuze ko ubutegetsi bugomba kuvaho bidatinze nk'uko ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa kibitangaza. Sadiq El Mahdi yemeje ko abantu barenga 50 bamaze kugwa mu myigaragambyo kuva igitangira ku itariki ya 19 y'ukwezi gushize. Leta ya Sudani yo ivuga ko abayipfiriyemo ari 30, naho imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu itanga umubare w'abantu 40 biciwe mu myigaragambyo muri Sudani. Sadiq El Mahdi ayobora ishyaka ryitwa Al Uma yari ministri w'intebe watowe n'abaturage ubwo General Omar al-Bashir yamuhirikaga ku butegetsi muri kudeta yo mu 1989. Kugeza ubu imyigaragambyo yakoreshwaga n'amashyirahamwe y'abanyamyuga atandukanye nk'amashyirahamwe y'abaganga cyangwa se abanyamategeko. N'ubwa mbere rero ishyaka rya politiki ryifatanije n'aya mashyirahamwe. Abaturage bigaragambye basaba ko Perezida Bashir yegura.
Naho Radio Ijwi rya Amerika Washington DC naho muri Mali umuvugizi w'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri cyo gihugu Miriam de Sable avuga ko abasirikare babiri bajeje gucungira umutekano w'iryo shirahamwe baturuka muri Sri Lanka bishwe. Ni nyuma yuko imodoka barimo isetse bombe mu ntara ya Mopti iri hagati mu gihugu. Ivyo vyabaye mu gitondo c'uno musi wa gatanu mu karere ka Duwensa. Ndawitiri ico gitero yamaragisa n'ibindi bitero vyakozwe n'imigwi y'intagondwa ikorana n'umugwi Al-Qaeda yongereje ibikorwa vyayo mu ntara ya Mopti. Ico gitero cakurikiye igitero cabereye mu ntara ya Kidal iri mu buraruko bw'igihugu ca Mali ku munsi w'Imana. Ico gitero cahitanye abasirikare bajeje gucungira umutekano baturuka muri Chad 10 abandi 25 barakomereka. Inteko zijeje gucungira umutekano 15 ziri mu gihugu ca Mali zikaba arizo zikogwa ko ibitero vy'inkumbi kurusha kuzindi nteko zishirahamwe ONU. Abasirikare bajeje gucungira umutekano barenga 100 baramaze gupfa kuva izo nteko zishizweho mu mwaka w'2013. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC turi no kuri internet wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com.
Mu mugoroba w'ejo kwa kane abasirikari batatu bo mu ngabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barishwe barashwe n'abantu bataramenyekana ahitwa Kakombe ni mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yakurikiranye inkuru.
Aba basirikare ko ari batatu bikiwe mu hana hagati wo muri quartier Kakombe hafi ya anteni ya Tigo twasanze imirambo yabo munsi y'igiti cy'umwembe bari mu myambaro ya gisirikare ariko nta mbunda zibari kuko babarashe barangije kubica barazitwara. Umuyobozi uyobora regime ya gisirikare 3344 ikorera mu Ruvungi ari nayo yatakaje aba basirikare Colonel Numbi Apollo aherekejwe n'abandi basirikare benshi bageze ahaguye abo basirikare batatu maze avuga yuko aba basirikare babo bishwe n'abantu bitwaje imbunda bataramenyekana ariko ari abantu bafashwe mu rwego rwo kubakoraho matohoza kugira ngo bamenye iby'urupfu rw'aba basirikare. Colonel Numbe Apollo yagize ati aho usanze imirambo y'abantu abari impamvu za kwini za kure nta muntu barafunga bari gukora iperereza ryo gushaka kumenya bisha aba basirikare. ubwicanyi bwabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane bwatumye abaturage bo muri karitsiye Kakombe ujuzi kavuye bahunga amazu yabo, bamwe bahungira Kasenga na Murongwe kubera amasasu yari menshi nyuma y'urupfu rw'aba basirikare batatu bishwe barashwe. Baleke Lumbi yagize ati:
sisi tukwa tunashinda tunaikala na basoda balikuwa mumuti ya embe kwasikia mani
nari nicaye saa 12 n'igice twicaranye n'abasirikare mu giti cy'imyembe twumvise amasasu menshi ntitwamenye impamvu yayo, niyo mpamvu twahunze. Umuyobozi wa sosiyete sivile muri teritwari ya Uvira Bwana Willis Lemba nawe yazindukiye ahaguye abo basirikare mu rwego rwo guhumuriza abo baturage bari bahunze imihana yabo. Yavuze yuko iki gikorwa cyo kurasira abo basirikare mu muhana ari igikorwa kigayi. Bwana Willis Lemba agira ati:
wa jeshi hawezi kuhuawa ofivu ndani ya mwingine ni makosa sana ya kitendo hiyo wamefanya.
Abasirikare kwa gucya mu muhana bibi kwica abasirikare twa turasaba abantu kugaruka mu mazu yabo, inzego z'ubutabera ndetse n'inzego za leta zigakurikirana ibintu. Twamaganye ibi bintu byabaye
vya kiaskari vitafatilia mambo kama hayo.
Mwomenye yuko mu rwego rwo gukora amatohoza igisirikare cyafasha abashefu batatu bo muri Aveni Kavuye, Kakombe ndetse na Ujuzi kibohereza kuri birode iri mu mujyi wa Uvira. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi gisata cha ONU kiraba ivyimpunzi hashe kirabeshuza inkuru zivuga ko catanze impuzu za gisirikare mu makambi impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Urongo igisata cha ONU kirabe vy'impunzi mu Burundi avuga ko inkuru ziriko ziravugwa kw'ico gisata catanze impunzi za gisirikare mu makambi y'impunzi z'abarundi ari mu gihugu ca Tanzania tarizo. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Gogo huko Porti yemeje ko mu mpera z'umwaka wa 2018 hari seryo muri Tanzania yaronse ingabire y'impuzu zari ziganewe impuzi z'abarundi bari mu makambi ya Ndota na Mutenderi hamwe n'iz'abarundi n'abakongomani ziri mu ikambi ya Nyarugusu. Ariko muri zo harimo izabo nyuma amahinyu nazo avuga ko zitatanzwe ahubwo zashikirijwe abajejwe intwaro muri ico gihugu.
Sule 1,800,000 abi
ahagira ati: ku mpuzu zingana n'umuriyoni n'amajana munani nk'iyi muri zo zingana n'igihumbi n'amajana cenda na 47 twasanze zitaberewe gutangwa. Hariseri nabo bakorana baca bafata ingingo zo kuzikura mu zitangwa zica zicikirizwa abajejwe intwaro nk'uko vyerekanwa n'icegeranyo cakozwe muri ico gihe. Abajijwe nimba izo zakuwe mu zindi atari zo zivugwa ko ari abasirikare, urongo ya hariseri mu Burundi avuga ko ata mpuzu za gisirikare zarimwo ahubwo ari mpuzu ahandi zambagwa zishaka gusa n'iza gisirikare. Ni mpuzu zishaka gusa n'iza gisirikare. Nimba mukunda gutembera mu makungu muhora mubona ugwaruka rwambara udupira usanga turimo amabara y'impuzu za gisirikare, si uniforme canke teni za gisirikare, kuko harimwo n'iz'abana bato none nabo bozihabwa kugira bagwane. Oya, nizishaka gusa n'iza gisirikare.
Donc ce sont des habits qui ressemblent.
Zimwe mu nzego z'igihugu zaragize icyo zishikiriza kuri izo nkuru zivuga itangwa ry'impuzu za gisirikare mu makambi y'impunzi z'abarundi ekanimwe mu migambwe. Kuri uyu wa gatanu inama y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi hamwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ihonyabwoko n'ibindi byaha bikorerwa kiremwa muntu byasohoye itangazo kuri izo nkuru. Jean de Dieu Mutabazi yemeza ko bandikiye abakuru b'ibihugu bibanye by'u Burundi urongo icyo gisata ku isi n'urongo yishiranywe mpuzamakungu ONU. Mutabazi asaba ko icyo kibazo cokwigwa ababikoze nabo bagahanwa.
Twababwiye rero akababaro kacu, turabibutsa yuko uyu munsi Burundi bufise amahoro n'umutekano, turabibutsa kandi yuko intambwe kuvyerekeye umwe bw'abarundi uyarishemeye yuko kuri igihugu wese ahagaze ategeza gukingira amahoro n'umutekano w'igihugu kibanye. Turasabira ibihano abantu bose bari muri iryo shirahamwe hase bubo baragize uruhara mu kuzana izo mpuzu no kuzitanga eka n'ugukingira ikibaba abantu bakora imyimenyero za gisirikare.
Inkuru zivuga ivy'impuzu za gisirikare zavatiwe muri Tanzania zishaka guhabwa impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu zashizwe ahabona n'umushikiranganje w'intwaro yo mu gihugu hagati w'ico gihugu aho mbere yaciye afata ingingo yo guhagarika mu mabanga bamwe mu bari bajejwe gukorana n'igisata ca Aser mu makambi ya Nduta, Mutenderi na Nyarugusu harimo abarongo ya makambi. Hashize iryo gemeza ko imigendranire yaryo n'indongozi za Tanzania imeze neza kandi kwico gihugu kiriko gikora amatoza kugira kimenye ukuri kuri ico kibazo. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Raymond Zimana kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Sentare y'Ipari mu Bufaransa kuri uno gatanu yabandanije kumviriza urubanza Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza aregamwo televiziyo y'Abafaransa France 3, umushiringi wa manza w'umubirigi Bernard Menga n'umwanditsi w'umurundi David Gakunzi. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe yabandanije gukurikirana ugo rubanza. Diane, mbe abo bantu baregwa iki?
Fidela, abo bantu ico baregwa no gutyoza perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yanabitwariye. Ico ni ca mbere. Ica kabiri naco baregwa yuko bakwiragije ibihuha kandi bongera batanga amasanamu yerekanye ubwicanyi bwa bwarakorewe mu ntara ya Karusi ni mu Burundi mu 2016, ariko amasanamu aza kumvikanamwo indurimi rutari ugw'ikirundi kwa rurimi gw'ikihausa. Turi kumwe ku murongo wa telefone na Maître Armel Niyongere yari muri ugo rubanza nk'utanga ubuhamya, ari yari mu batanga ubuhamya. Armel, amahoro ngaho i Paris mu France.
Amahoro cyane Diane.
Urubanza rwagenze gute, rwaheze, hari ingingo yafashwe?
Urubanza uyu munsi ku munsi wa gatanu, umushikiriza manza yagize icavuga ku vyerekeye ku rubanza rwo kwakirwa na sentare canke mu byo Petero Nkurunziza yitwariye ira televiziyo France 3, umwanditsi David Gakunzi n'umujingo wa manza Bernard Menge, ko boba bokurikiranwa n'ubutungane ku byo bavuze, bagize icyo bavuga ku byerekeye ry'amasanamu yerekanye mu ntara ya Karusi. Umushikiriza manza rero yahejeje aravuga yuko ibyo byerekanywe ni televiziyo France 3 hamwe n'ibyagize icyo n'ibyavuzwe nabo David Gakunzi n'umushinga wa manza Bernard Menge yuko bidafashe, atacaha kirimo. Akaba yasabiye abo bakurikiranwa batatu yuko bokwezwa kandi yuko atacaha abona kirimo. Rero umukuru w'intaya yahejeje araha ijambo abashingwa manza babo bantu bakurikirana batatu, hama araheza araha ijambo nabo bakurikiranwa kugira bagire icyo bavuze, ko bafise ikintu bavuga ku by'umucikiza manza yavuze cyangwa ibindi bo bashaka kongera ko. Urumva inyuma ya ibyo abashingwa manza babakurikirana bavuze nabo bakurikiranwa, bahije barashima ibyavuzwe n'umushikiriza manza, hama barongera barasaba yuko sentare nayo nyene yobikorerako, kuko Petero Nkurunziza atari gushobora kuza kwitwarira abo bariko baratabariza abarundi bariko baricwa. Arico gituma rero umucamanza yaravuga yuko urubanza rugiye mu mwiherero rukazosomwa itariki zitanu z'ukwezi kwa kane kuri uyu mwaka.
Ari nk'hamwe naho ibyo byaha byo bagigwa bazohanwa gute?
Uwaserukiye Petero Nkurunziza, umushikiriza manza yaserukiye Petero Nkurunziza, yavuga yuko sentare bakurikirana bagapfuma batanga na ero imwe yerekana yuko bakoze amakosa yuko atashaka kubafata ngo babasabe ibitagenda. Ati ndayoba ero imwe yerekana yuko bakoze icyaha, ati bobo boshima ingingo sentare ifashe iyo ngingo. Ariko rero abaserukira bakurikiranwa nabo bakurikirana bavuze yuko atacyaha bakoze, n'umushikiriza manza nawo nyene mu birego vyiwe yavuze yuko atacyaha kirimo abona, kandi yuko abo bantu batatu bakurikiranwa bobareka bakidegembe.
Murakoze cyane gose Maître Armel Niyongere, mwari ngaho nk'icabona muri sentare y'Ubufaransa, mugire umujorogiza.
Murakoze cyane.
Hagati aho Ijwi rya Amerika, Washington DC, twagerageje kurondera ubutegetsi bw'Ibujumbura kugira ngo twumve icyo bavuga, ariko bavuga yuko bazogira icyo batangaje hamaze kumenyekana ingingo ya nyuma. Ni umushikiranganje w'ubutungane Melorantine Kanyana yabwiye igisata cy'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongere ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika mu kinyarwanda n'ikinyarwanda ako kazi iki na Kasporo murabimenyereye. Tubanzirize mu Rwanda aho bitegura imikino y'igikombe cy'intwari mu mupira w'amaguru no muri volleyball no mukino w'intoki. Turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude wiriwe neza?
Mwiriwe neza Thomas, amakuru yanyu?
Amakuru ni meza. Reka duhere mu mupira w'amaguru, nayahe makipe azahiganirwa iki gikombe cy'intwari?
Urakoze cyane Thomas. Muri iryo rushanwa ry'intwari koko riteganyijwe guhera ku munsi w'ejo, amakipe ane niyo agomba guseruka. Ayo makipe ane nayabaye ane nayaje mu myanya ine ya mbere muri shampiyona y'umwaka ushize. Ku mwanya wa mbere murabyibuka ko, cyangwa n'abatabyibuka twabibutsa ko APRFC niyo yari ifite igikombe cya shampiyona, niyo yari ya mbere. Ku mwanya wa kabiri ari ASR, Rayon Sports yari ya gatatu, Etincelles ari ya kane. Ni ukuvuga ngo guhera ejo ayo makipe azatangira guhura ibyo bita mini shampiyona, cyangwa se guhura buri yose ihura n'indi, bakazareba ikipe izaba yatsinze. Ku munsi w'ejo rero kwa gatandatu, APRFC na Etincelles na Rayon Sports na AS Kigali, ubwo imikino izabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Kwa kabiri cy'umweru gitaha hari indi mikino izaba, ubwo twavuga ko ari nk'umunsi wa kabiri cyangwa se jumu ya kabiri. Hanyuma rero kwa gatanu cy'umweru gitaha ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri ni n'umunsi nyirizina w'intwari, umunsi mu Rwanda bizihiza intwari z'igihugu. Nibwo rero hazaba imikino y'umunsi wa gatatu, aho AS Kigali izahura na Etincelles, hanyuma umukino w'injyana muntu hagati ya APRFC ndetse na Rayon Sports. Icyo gihe rero bakazareba muri iyo mikino yabaye muri izo jone zose uko ari eshatu, niyihe kipe yarushije izindi amanota ikaba ariyo yegukana igikombe cy'intwari. Ni ukuvuga ngo ni imikino tuzi ko izatangira ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Hanyuma
muri volleyball naho se
19 hakaba jone ya kabiri, ku itariki ya kare y'ukwezi kwa kabiri hakaba umunsi wa gatatu ari nawo wanyuma.
Hanyuma muri volleyball se nabyo niko bizagenda? Nabwo ni amakipe ane, mbese dusobanurire.
Muri volleyball ho biratandukanye. Amakipe yari yagerageje kwiyandikisha yageraga kuri arindwi yo mu cyiciro cya mbere, muziko yo mu cyiciro cya mbere dufite amakipe arindwi, ariko ku munota wa nyuma kubera amakipe aturuka mu bigo by'amashuri hari atashoboye kuboneka. Ariko ubu ho nakubwira ko nakumenyesha ko imikino yatangiye ubungubu. Umukino wa mbere ngira ngo nibwo urimbanyije hagati ya Gisagara Volleyball Club n'ikipe APR Volleyball Club. Andi makipe rero ategerejwe ni ikipe ya Reg Volleyball Club, ikipe ya kaminuza ya UTB ndetse na Kirehe Volleyball Club. Ko ni ukuvuga ko amakipe abiri yamaze kwikura mu irushanwa kuri arindwi yari yandikishije, ubu ni amakipe atanu asigaye. Uyu munsi haraba amajonjoro ya mbere, ku munsi w'ejo hazaba amajonjoro ya kabiri, hanyuma ejo bundi ku cyumweru Toma hakazaba noneho imikino kimwe cya kabiri kirangiza final cyangwa se umukino wa nyuma w'iki gikombe cy'intwari muri volleyball ni ku cyumweru guhera saa kumi n'imwe z'umugoroba rero kuri Petit Stade hari i Remera.
Niko se uyu mukino ukirimo se uri mukinwa ubu ngubu, amakipe ahagaze gute, ararushanwa gute?
Ubu ngubu Gisagara Volleyball Club irimo irahatana na APR Volleyball Club. Ubwo twinjiraga cyangwa se ubwo twari twiherereye gato ngo tuze kubabwira uko bihagaze, Gisagara Volleyball Club yari iri imbere n'amaseta abiri kuri imwe gusa. Turacyaga bakurikiranira ngo turebe uko match yaba irangiye, ariko nyuma y'uyu mukino hari undi mukino twakwita nka karundura mu kanya kaza kuza, aho ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo yani Kigali UTB Volleyball Club iba igomba guhangana na Reg Volleyball Club. Ni ikipe y'ikigo gishinzwe iby'ingufu mu Rwanda, ni ikipe ikomeye. Ariko nkwibutsa cyangwa se nibutsa abadukurikiye Toma ko iyi ngiyi ni amajonjora. Aya makipe wenda ashobora kwitwara neza uyu munsi cyangwa ejo, ariko imikino izagaragaza ko ari kamarampaka ni ku cyumweru mu gitondo muri demi-finale ndetse na finale ishobora guhuza amakipe atatu abantu batekereza ko ashobora gutwara iki gikombe ni Red Volleyball Club, UTB Volleyball Club ndetse n'ikipe ya Gisagara Volleyball Club.
Jean-Claude Munyandinda, ndagushimiye cyane. Ubwo rero nyine uzagenda uduha ayo makuru neza. Urakoze, weekend nziza.
Murakoze cyane Toma.
Twibutse kandi abantu bumva ijwi rya Amerika ko umunsi w'intwari ari ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri, Jean-Claude yabivuze.
Dukubitere mu Burundi, aho mu mpera zindwi hategekanijwe Bujumbura itangurwa ry'ihiganwa ry'uno mwaka muri volleyball, umwaka w'2018 ushyirwa 2019. Ku telefone turi kumwe n'umenyeshamakuru wacu Evariste Nzikobanya. Nka wiriwe?
Wiriwe neza Fidel.
Mbere iryo higanwa rizokwitabwa n'imigwi ingahe kubigeme n'abagabo?
Iryo higanwa tournoi ryo gutanguza ihiganwa ry'umupira w'amaboko volleyball uno mwaka rizohuza imigwi ine ku ruhande rw'abigeme, ku ruhande rw'abagabo nayo ni imigwi itandatu. Ahantu rero ku bagabo n'umugwi Rukinzi wa gipolisi, n'umugwi BVC, n'umugwi Muzinga wa gisirikare, n'umugwi wa Meri ASB, n'umugwi wa Bujumbura uweze wa ndani, hamwe na Kagosmos. Ku ruhande rw'abigeme naho ni imigwi ine nk'uko nabibabwiye, harimo Gender Light Club, harimo Muzinga, hamwe mwo New Colombe, hakabamo na Rizasi.
Iyo migwi ikazohiganwa gute?
Iyo migwi izohiganwa kuva ku munsi wa gatandatu, iyo tournoi irangizwe ku munsi w'Imana hatangwa igikombe. Ni ukuvuga ko ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme ku kibuga cyo mu Gikungu mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura, GLC uzotana mu mitwe n'umugwi wa Muzinga, Rizasi utane mu mitwe na New Colombe, GLC wongere utane mu mitwe na Rizasi, hama Muzinga utane mu mitwe na New Colombe, New Colombe kandi yongere utane mu mitwe na Gender Light Club, hanyuma Rizasi utane mu mitwe na Muzinga. No kuvuga yuko rero kuri uwo munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme hazora hamenyekanye imigwi ibiri izocikina finale ku munsi w'Imana ku ruhande rw'abigeme n'abakinyezi. Ku ruhande rw'abagabo naho ku munsi wa gatandatu ku kibuga cya Departement Sport ku bushikiranganji bw'ugwaruka inkino n'imico kama, hazotana mu mitwe umugwi wa Rukinzo, uzotana mu mitwe n'umugwi BVC, Rukinzo n'umugwi w'igipolisi, mu gihe BVC ari umugwi w'abasivile. Hanyuma ku kinogera kabiri Muzinga uzotana mu mitwe na Rukinzo, kandi hanyuma BVC utane mu mitwe na Muzinga, gutyo hashobora kuboneka imigwi ibiri irindira yindi migwi ibiri izova hagati ya ASB utana mu mitwe na Gakosko na Gakosmos, hanyuma Bujumbura uwezo ndani utane mu mitwe na ASB, umugwi wa Meri ya Bujumbura buni wongere utane mu mitwe na Gakosmos, kugira ngo haboneke imigwi ibiri izoshikina finale ku munsi w'Imana. No kuvuga yuko ku ruhande rw'abagabo hazoba demi finale ku wa gatandatu nyene, aho umugwi wa mbere uzaba wabaye wa mbere mu migwi itatu ya mbere uzoca utana mu mitwe n'uwabaye wa kabiri, ku rundi ruhande wa kabiri utane mu mitwe n'uwabaye wa mbere.
Urakoze, yarumumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya nka ari i Bujumbura mu Burundi. Mukanya turasezerana mu makuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha. Yamara, reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije hano muri Amerika. Uwitwa Roger Stone yahagaritswe ku byaha bitari bike yagirizwa bifatiye ku itohoza ry'umushinkirizamanza adasanzwe Robert Mueller. Impamvu ni ukwivanga k'Uburusiya mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka w'2016.
Umuryango w'abibumbye washyizeho itsinda ryigenga ry'abahanga batatu rigiye gukora nkete impuzamahanga ku rupfu rw'umunyamakuru Jamal Khashoggi wakomokaga muri Arabia Saudite. Iri tsinda riyobowe n'umufaransakazi Agnes Calamar uyobora ishami rya Runi rigenzura ibyaha by'ubwicanyi bunyuranyije n'amategeko.
Naho muri Venezuela, kubira aba Venezuela umutegetsi mukuru w'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe agateka ka muntu Michel Bachelet yasabye ko haba ibiganiro bigenewe guhamika uko ibintu byifashe muri Venezuela. Amenyesha ko ibintu bishobora kuyanzara bikagira inkurikizi zikomeye cyane mu gihugu. Bachelet yasabye ko haba itohoza ryigenga ku makuru y'uko inteko zijyera umutekano zisha abantu 20 zitamumvuta abandi barenga 350 bari mu myiyerekano muri yindwi. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika hano we bigarukiye. Dushimiye ingenieur mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyeho yadufashije kwegeranya ibi biganiro bihagarariye ni Eddie Gwema kuri mikono, hamwe ari kumwe na Angel Fitene Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, mugire umugoroba mwiza, murakarama.